ubandanya mwumviriza ijwi rya Amerika. Iyo neza nshuti muteza amatwi ibiganiro by'ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turigenekerezo rya 9 z'ukwezi kwa gatanu kwa 2017 muri studio ya 18 muri kumwe na Joe Diane nahazwe ndongo ibiganiro by'ino mwanya.
Kuko hari igihe umurundi aba yicaye ngaha avuganye n'undi ikirundi umubemba tuwumva baca bibaza yuko nawe baramutuka kandi n'umubemba akavuga ikibembe cy'iwabo umurundi ari ngaha atacyumva baca bibaza yuko nawe baramutuka.
Uyu ni umwe mu banyeshuri b'abarundi bo ku ishuri ryisumbuye ryo mu ikambi ya Rusenda Majefu intara ya Kivu muri Congo. Iyi nkuru ijanye n'ukwikekana gufatiye ku ndimi turayigaruka ko umukanya mugume ku maradiyo yanyu. Hagati aho turi kuwa kabiri nk'uko vyamato bafitiye ikiganiro c'abanyedini uno munsi baza kutubwira kuco bagomna ku mabi akoregwa abapfasoni n'abigeme. Ariko imbere y'ico kiganiro c'abanyedini n'inkuru zibiri ndabafitiye zo mu ikambi mbanze ndababwire muri make ko sentare mpuzamakungu mpana vyaha itegekanya gutanguza amatohoza ku vyaha bikoregwa bimukira muri Libya. Ivyo vyatangajwe ejo na Fatou Bensouda, umukuru w'iyo sentare imbere y'akanama ka ONU kajeje umutekano. Umufasoni Fatou Bensouda avuga ko abimukira baharugwa mu bihumbi na cane cane abagore n'abana bapfungirwa mu biro bitandukanye muri Libya bagakoregwa amabi atandukanye harimwo ubwicanyi, gufatwa ku nguvu no kuburizwa igufa. Umufasoni amenyesha ko bariko baratororokanya ibirego n'ivyemezo kuri ivyo vyaha kugira ngo uwagigwa wese n'ico caha ashobore kurengutswa imbere y'ubutungane. Bensouda, umukuru wa CPI, asaba kandi abategetsi ba Libya gufata uwahoze ajeje umutekano wa Kadhafi Al-Tuhami Khaled ku vyaha vyo mu ntambara yagirizwa n'iyo sentare kuva mwaka wa 2013. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yarakeje kuri uno wa mbere Emmanuel Macron kontsinzi yatahukanye matora y'umukuru w'igihugu c'Ubufaransa yongera ashikiriza ko yifuza kubonana nawe vuba bwango. Stéphane Djoulaik avugira ONU yatangaje ko Antonio Guterres agiye kurungikira ubwete rutumira Macron mu mubonano yifuza ko ba muri kazoza ka hafi. Uyo mubonano kazoba ari akaryo ko kuvugana ku bibazo bijanye n'ihindagurika ry'ibihe, kugwanya iterabwoba mpuzamakungu hamwe n'ibikorwa byo gutsimbataza amahoro ku isi. Intsinzi ya Emmanuel Macron yakiriwe neza ku cicaro ca ONU New York ni mu gihe perezida wa Amerika Donald Trump asa nk'uwagabishije ONU ko agiye kugabanya intererano Amerika ihiryo shirahamwe no kuvavanura n'amasezerano y'i Paris kwihindagurika ry'ibihe. Twokwibutsa ko perezida mushasha w'Ufaransa Emmanuel Macron mu myiyamamazo yiwe yemanze ko azogwanira amasezerano yo gukingira ibidukikije yitiriwe Paris, agira ko yemera ko azoremera Donald Trump ngo ntavavanure n'ayo masezerano. Utwigoro two gutanguza ibiganiro hagati y'Abanyesudani y'umanuko twongeye guhagarara inyuma yaho igice cy'abagize umugwi wagenwe na Perezida Salva Kiir gufasha muri ibyo biganiro utabashije kwitaba mu birori byo kurahira ico gikorwa. Ivyo vyashikirijwe n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Ateni Wek Ateni Kruno w'Imana yamenyesheje kandi ko iryo rahira ry'abagize uwo mugwi ryungurujwe ikindi gihe kizomenyeshwa hanyuma. Salva Kiir yari atangaje mu kwezi kwa 12 ko ibiganiro vy'abanyesudani yepfo vyoshobora gutangura mu ntango z'ukwezi kwa gatatu, ariko bamwe mu barorerezi bafise amakenga ko bishobora no kutaba mu kwezi kwa gatandatu muri ntunga. Leta yatanguye gutana mu mitwe n'abayirwanya barongowe n'uwahoze ari cege ya cumi w'igihugu Riek Machar kuva mu kwezi kwa 12 ko mu mwaka w'ibihumbi 2013. Bizu bya Amerika muri komura twumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Ku bari mu gihugu cy'u Rwanda muratwumva neza kuri FM 104 n'ibice 3 ahandi mushobora gukurikirana ibiganiro by'Ijwi rya Amerika muri ijyanye no ku isi hose ni ku rubuga rwa internet yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com. Amafoto, ama video y'amakuru twashikirije murayasanga kuri Facebook yacu ariyo VOA Radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ngire mwiriwe handi hato ni cabanye dini bagona kumabiya akorego bafaso ni nabigeme ariko tubanze tunyarukire muri Kongo abanyeshure b'abarundi biga mu myaka ya mbere yo mu mashure yisumbuye mikambi yo mu Rusenda bavuga ko indimi zitandukanye bavuga zibononeye umubano n'abakongomani batanga karoro kaho bishika bakisanzura mu ndimi zabo n'abatazumva nabo bakavyakira nabi hagataho ururimi rw'igifaransa bigamwe ngo ntiburohera cyane ivyinshi kuri ivyo bibazo bifatiye ku ndimi tubibwirwa na mugenzi wacu Vedaste Ngabo akorera mu Rusenda majepfo y'intara ya Kivu muri Kongo
Yigeze kuri bimwe mu bigo by'amashuri yisumbuye mu Rusenda mu gihe cy'akaruhuko ka saa 4 na saa 9 wasanga ari abanyeshuri bavuga ururimi rw'ikirundi n'ikibembe ndetse n'igiswahili aho benshi bahitamo gukoresha izi ndimi kubera kutamenya ururimi rw'igifaransa basabwa gukoresha iyo bari ku ishuri abenshi mu bakoresha izi ndimi za kavukire ku ishuri n'aba bavuye mu mashuri abanza abanyeshuri twasanze ku ishuri ryisumbuye rya Sibatwa na Rukorora bavuga yuko bahura n'ibibazo iyo bakoresha indimi zabo za kavukire mu ishuri koko bagenzi babo hari igihe bafata ibyo bavuga nk'ibitutsi bigatuma habaho kutumvikana hagati y'abanyeshuri b'abarundi n'ab'abakongomani
imibanire ni nabi kuko hariho ukuntu tukumvikana hariho bahusanga umukongomani n'umurundi bicaranye n'imyidogo hari igihe umurundi utangura ati ngwe igira hiyo wa mubembewe n'umubembe akatatangura ngwe na wigiriyo wa murundi ugasanga amwe mu bamuri babiri hari midogo cyane
yitegwa n'iki cyane wowe nzego n'iki
kuko hari igihe umurundi abayicaye ngaha avuganye n'undi ikirundi umubembe atumva bacaye baza yuko baye baramutuka kandi n'umubembe akavuga ikibembe kiwabo murundi ari ngaha atacumva cyaje baza yuko baye baramutuka
Nuso mwaje mukoresha indimi z'igifaransa n'igiswahili.
Uva ari babo babonye ni batagitahura neza naho ndi batarakimenya cyane.
Gusa bo bavuga ikibembe kandi abigisha bamaze kwanga ico kibembe mu ishuri. Nkatwe by'abarundi nabwo tuzi kibembe. Iyo bavuze cya kibembe baca turaba ko bariko baratuvuga.
Uko twabisobanuriwe na Ndayizeye Alexi umwarimu w'icyongereza ku ishuri ryisumbuye rya Institut Sibatwa avuga yuko iki kibazo cy'abanyeshuri bakoresha indimi zabo za kavukire bari mu ishuri. Bakiboneye umuti
ko tugikemura turababuza ati zemura yaga mu gifaransa cyangwa mu cyongereza ariko inyuma y'ishura mu ishure ntimuvuge zijya n'imizanya ariko inyuma y'ishure muza kuvuga zijya n'imizanya
usibye kuba aba banyeshuri batumvikana iyo bamwe bari kuvuga indimi zabo za kavukire barashima uburyo bagenda bafashanya mu bijyanye n'imyigire yabo uyu ni Tantine ya Kizimana umunyeshuri mwaka wa kabiri kuri Institut Sibatwa
twigana neza n'abana b'abakongomani turafashanya mu byigwa kenshi na kenshi abana b'abakongomani barazi ururimi rw'igifaransa natwe abana b'abarundi tukaba tuzi ikirimi cy'icyongereza n'ibiharuro tugafashanya muri izo ndimi natwe dusigaye tuvuga de ntituvuga do au no
nicyo cyane kuva aho mwatangiye kwigana nabo ni kimwagiye mukosora
twaragiye dukosora byinshi twaragiye dukosora kuvuga amado twaragiye dukosora kuvuga maro ubu tuvuga made twarabivuye mizo ubu dusigaye tuvuga ifaransa cy'abakongomani
mwarimu Ndayizeye Alexi avuga yuko hari abana b'abarundi yigisha batinya kuvuga ururimi rw'ifaransa kubera uburyo bw'imivugire yabo ibitandukanye n'iy'abakongomani
abana birabatera ingorane kuko baba hari iwabo barigishijwe ibi na biriya bashitse hino sasa tukasanga bariko bavuga bagasaba igishwa ibitandukanye n'ibyo baba bigishwa genda tubabwira ati ibi ino tubyigisha uko ariko
gute
titubyigisha ko lo la nina ariko tubyigisha ariko kuko mama azigisha baba bazigishijwe hiyo basaba bakaba barabifashe ku mutwe tugenda tubabwira ati babikosore babikosore
Nubwo abanyeshuri b'abarundi bahura n'imbogamizi mu mivugire y'ururimi rw'igifaransa abayobozi b'ibigo by'amashuri yisumbuye mu Rusenda bavuga yuko baza mu myanya ya mbere mu kugira amanota meza mu bizamini bagenda babaha Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda
ijwi rya
muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda.
Ni mugitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi ry'Amerika rero no musi mu kiganiro muri isanga nk'uko mwavyumvise mu Burundi itegeko rigenga umugwi wo kwiga impinyanyuro y'ibyirizwa nshingiro ryaramaze gusinywa n'umukuru w'igihugu. Uwo mugwi uzoba ugizwe n'abanyepolitiki, amashirahamwe yigenga hamwe n'abaserukira amadini n'amashengero hamwe n'abatwa. Bamwe mu banyepolitiki basaba ko ibijanye no kubahiriza iserukirwa ry'ibitigiri hafatiwe ku moko bitokorwa ko abatwa nabo bakamenyesha ko mu byo hindugwa batosubira kwibagirwa nk'uko vyagenze igihe c'amasezerano ya Arusha. Uno musi rero ivyerekeye uyo mugwi hamwe n'iryo hinyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro mu Burundi nivyo ijwi rya Amerika riza kwibanda ko mu kiganiro muri sanga c'igihe c'isaha 10 ku masaha yo mu Rwanda ano mu Burundi. Akanako ni kakanya tuwashikiza icabanye dini bagona ku bibazo bitandukanye dusanga mu kibano hagati mu gihugu cyo Burundi cyo kimwe no mu makambi. Mu gihe tumaze iminsi tubashikiriza inkuru zijanye n'ihohoterwa ry'abakenyezi, uno munsi twashatse kumenya uruhara abanyedini bafise mu kubahiriza amateka y'abakenyezi hamwe no kuyateza imbere. Hariho abibaza yuko ikibanza kidakwiriye amasengesho abasengero adaha abigeme canke abafaso n'ivyo babiri mu bisubiza inyuma amateka yabo. Reka dutege amatwi bamwe mu bo mugenzi wacu Diane Ndonse yatumiye muri studio I Bujumbura ico agona kuri ico kibazo.
Diane, ni nazo murakoze kuduha mikro hano I Bujumbura. Dutangure twakira abatumire bacu. Patiri Viateur ntarataze ari mu biro by'ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diocese nkuru ya Bujumbura. Turabaramukije.
Amahoro neza.
Twakire kandi na Cher Jawabu Nzorirenga, umukuru w'inama y'abashehe mu Burundi, na mwebwe ndabaramukije. Twakire kandi na Pasteur Aline Ndihokubwayo arongoye isengero Abundant Life ryo mu gisagara cha Bujumbura, na mwebwe ndabaramukije.
Mwaramutse.
Nkabwira abatwumviriza ko bariko bumviriza ijwi rya Amerika aho za kuvuga ku kibanza cy'umukenyezi mu masengero n'amadini. Duhereye kuri Patiri Viateur ntarataze, mbega ikibanza cy'umukenyezi mwebwe kimeze gute, kingana gute mu isengero rya Ekleziya Katolika? Cyo bari cyo kimwe n'icyo umugabo asanzwe afise
muri Ekleziya Katolika. Kwisi yose umuntu wese afise kibanza Imana yamuhaye. Icyo kibanza nacyo yamuhaye nuko agira iteka muri byose. Imana yamuremanya agashusho kayo, aho umuntu agiriye igicumuro Imana iza kumukiza muri Yesu Kristo. Itaravye ngo n'umugore, itaravye ngo n'umugabo. Umugore rero afise iteka nk'iry'umugabo muri Ekleziya Katolika, kuko iryo teka ntarihabwa n'abantu, arihabwa n'Imana yamuremye. Aho yagira ati ndakuremye nk'umugore n'umugabo, hanyuma muri Yesu Kristo nawe ati nje kubacungura mwese. Nicyo gituma mbere n'abashaka bifatiye ku mico n'imigenzo yariho muri Isirayeli, Yezu yabakarira cyane akagira ati abantu bose barangana. Muribuka bafashe umugore yasambanye bakamuzana ngo bamutere amabuye, ingene yamuburaniye akamufasha. Maze akagira ati mbega umuntu adakora igicumuro ni uyubuhe, bagaheza bakamaramara. Mwizuka giwe murabona ko yahejeje nawe nakamuha iteka. Nibo ba mbere yabwiye ati genda mumenyesha abandi ko nazutse ndi muzima. Nivyo rero no mu Burundi dufatira kuri ico muri Ekleziya. Ekleziya noneho ni y'isi yose, sivuga ngo niyo mu Burundi canke ni yahehe, ni y'isi yose. Umukenyezi afise iteka nk'iry'umugabo muri byose. Nibaza yuko yaho umuntu abona ko umukenyezi umengo by'ukuri ari nyuma mu Burundi bwacu, birafatanye n'imico. Mugabo tugerageza gukora ibishoboka byose kugira umuntu asokoroke muri iyo mico, kugira umugore asokoroke, asokoroke aboneke, agira iteka yaremanywe, yubahwe, yubahirizwe.
Muri Islam nuko nyine imbere y'Imana twese turangana, ngaha ku isi turangana,
abagabo n'abagore barangara mugabo hakabaho amabanga barushanya cyanke bagejwe ugasanga dasa mugabo impera n'imperuka nk'uko tuvuga muri Islam imbere y'Imana umunsi wo guharurirwa tuzaba tubungana twese nawe uzosumba ubundi kirese giye aba yakoze neza cyanke nabi Imana ikamuharurira muri ubwo butandukane mugabo mategeko ya Islam umugabo angana n'umugore cyangwa umugore angana n'umugabo mateka muri Islam
muravuze yuko mu byo bazezwa yuko umuhungu n'umukobwa batangana umukenyezi n'umugabo mbega biva kuki
abiva kuko twebwe abayislam twisunga cyane kwanza ubwa mbere igitabo cyacu cya Qur'an hari amabanga umugabo cyangwa umugore yoba adasangiye n'umugabo cyangwa atasangiye n'umugore ugasanga yuko kumbure arushije ubundi muri amabanga akaro twovuga ruti umugabo ajejwe urugo ajeje gutunganya kumenya ibyo mu rugo ajeje kurondera uwo bazokubakana ugasanga yuko muri icyo gihe umugabo niwe nyene byiga niwe nyene abirondera gushika aronka icyo cyangwa aronka umuntu bazobana mu rugo ntitwose tuvuga ruti umugore ni wagiye yo kurondera urugo cyangwa kugubaka gutunganya byose kugira ngo aronke umugabo nibyo iracika mu ntumbero z'abandi bantu mu migenzo yabo mu kamere kabo akaba ari umugore abigeje umugabo ibyo twumva yuko Imana yaremye cyangwa yadutegese ni umugabo ajejwe gutunganya cyangwa gutanguza urugo rwiwe umugore nawe akaza mufasha muri rwa rugo
nyuma abantu aho ni mu rugo ariko mu dini indani mu byo mwebwe muba mujejwe by'umugabo ajejwe n'ivyo umukenyezi ashobora kuzezwa haba mu buryo bwo kwigisha haba mu buryo bw'ibyo gutunganya ibijanye n'idini
byinshi niko umugabo angana n'umugore muri ivyo bintu no muri dini ya Islam kirese muri bimwe bimwe nk'Imana yo nyine yategese yavuga ati umugabo atorana bibiri umugore nawe agatorana kimwe urabona ngo ngaha Imana yatandukanyije kuti bikura muri Qur'an mugabo hakaza yuko ibintu byinshi cyane mu kuraba ibyo dukora ari neza ari nabi turanganya hagati y'umugabo n'umugore.
Reka duhe ijambo Pasteur Aline asanzwe ari n'umukenyezi ngira arafise icyo bivuga ko nawe kuri icyo kibanza umukenyezi afise mu madini no mu masengero. Pasteur mwebwe musanzwe murongoye isengero ku ruhande rw'abakenyezi murabona ko umukenyezi afise ikibanza gikwiye mu masengero no mu madini.
Mu bisanzwe ijambo ry'Imana riraha agaciro umukenyezi. Riraha n'ikibanza umukenyezi ni nayo mpamvu turi muri ribango ryo bwongere kubera twebwe igitabo twizera Bibiliya ijambo rya mbere twebwe ubutumwa bwiza bukomeye cyane umunsi n'ubwo urupfu n'izuka izuka ry'umwami wacu Yesu Kristo rero umuntu wa mbere yashikirije ubwo butumwa yari umukenyezi igihe bazinduka baje kuraba Yesu mu mva hama umareka arabwira ati nimugende mugire bene data yuko yazutse twebwe rero yego twebwe rero twahawe ijambo rikomeye hama mu nyuma nkuko padiri ayivuze Paul aravuga ngo nta mugore nta mugabo nta mugurano nta widegembya kubwo umusara wa Kristo twacitse umwe rero ikibanza ijambo ry'Imana riho umukenyezi kirakomeye mugabo imigenzo icyo nakwita culture canke aho umuntu ari harabinzitizi umugore kwinjira mu muhamagara canke gukorera Imana canke kwinjira mu by'Imana imuhamagarira uti nk'akaro ni gute abakenyezi usanga mu mashengero yose basa urukundo rw'Imana ni ubona bari mu bitaba n'ibikorwa ari benshi karatsinda usanga ari na benshi ni ubona bari masengesho ni ubona bari harimo baririmbyi nibo ubona bari kubafasha aboro mu bitaro ahantu hose atandukanye ibintu byinshi usanga birimo abakenyezi rero igitangaza ikintu ushobora kwibaza ikibazo ni kuki mu burongozi canke mu bashobora gufata nk'ingingo utababonamwo no mu madini ibyo rero kacuvuga uti na culture canke imigenzo iraba intambamye
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye twijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tugarukana ijambo kuri party mwebwe ibyo mwivuga ku iki abakenyezi bashoboye kuja mu bibanza byo gufata ingingo cyo kimwe n'abagabo
ekleziya n'umuryango wabemera wabatirijwe rero n'umuryango utunganijwe Yezu amaze kuzuka mbere atanazuka yaratoya abatumwa arabagenera ko bazogenda kuko karababwira ati nimugende muze mwigishe mwigishe kiremwa cyose jambo ryanje izuka insinzi kubandanya bakuzomujyango umwe wese rero yarahawe igikorwa kuko menshi bakunda kuvuga bati mbega ni kubera iki abakenyezi bataba abapatiri muri ekleziya
cyane cyane
atubwo su kubahohotera su kubacinyiza ntibabishoboye niho navuze nti mu mujyango hari intunganyo iyo ntunganyo rero yamuka kuri Yezu Kristo avuga ati
ni kuvuga yuko mutima imana ifise ikibanza hahi mukenyezi kwa ivyo adashoboye gukora
kuva Yezu akihari yagenda kigisha abapfasoni bakagenda nkabigishwa biwe akabikora ko muri kijyana kiriya nakiriye mugabo kubera uwo mutwe ariko Yezu yabishatse gatora abatumwa 12 kagira ati ndabatoye kandi Jovu Zenstit no kuvuga ndabimitse mube umutwe hama abandi baba mashami muri ekleziya rero abapfasoni namashami nabashami umutwe ntushobora kubaho utagirishami no kuvuga yuko umugabo ntiyogenda avuga je ndi patiri canke ndi musenyeri canke ndi pa ekleziya ntiyohagarara abapfasoni bataramashami
reka dusubire du jambo sheja wabo mbega mwebwe namwe niko muvyumva uko ariko arabivuga patiri namwe niko mubikora umukenyezi mwavuze ko ikoro wani iramuha ikibanza mugabo mukavuga muti mwidini ndani yuko mugabo atangana n'umukenyezi hari ivyo umukenyezi adashobora gushikira ivyo adashobora gushikira neza na neza nibiki ivyo adafise mu bushobozi musanzwe ku mukenyezi
muri Islam ni ibintu byatunganije yuko umugore afise ikibanza ciwe mu bijejwe umugore kandi umugabo nawe akaba afise ikibanza mu bijejwe bose
mbwe biba ngombwa yuko abo mwidini bakorana abakenyezi koko nivyo baja ku ruhande rwabo abagabo bakaja ku ruhande rwabo mbega ubwo uko si kubakumira kandi biravugwa yuko mwebwe mwidini rya Islam mukumira abakenyezi
hajya
cyane kuruta no mu yandi masenge
hajya si kuvuga yuko dukumira intumwa yacu yatwigishije nta na rimwe uzobona umugabo n'umugore ngo bari hamwe atari uko shetani aca binjiramo umugore sigwawe umugabo wewe si nturi umugabo w'umugore mwicaranye gutyo cyangwa mwiherere ahantu icyagata cyanyu inyuma y'Imana ni shetani izoba kuba ibabanyemwo hanyuma ugasanga yuko muratanguye ibintu bitajyanye n'Imana bitajyanye n'ubuntu bitajyanye n'icyubahiro cyanyu mugaca mutangura ibya shetani nacyo gituma rero tuvuga ngo naho tuba twicara mu nzu zacu cyanke ku munsi w'urubanza gutyo ni byiza yuko abagore bajya mu kibanza cyabo nyene gikwiye kibakwiye
kandi cy'inyuma
cy'inyuma jam naho bo bari imbere naho baba bari imbere mugabo ntiduhangane nabo cyangwa ntituze gukomana mugabo bagabo nabo bakaca bajya mu horo bunyine mu kibanganza cyabo urabona yuko agateka kabo kaba kari hajya nyine
agateka kabo kafise uko kangana mukakubahiriza uko nyine kangana mugabo mwebwe nta mona ko gashobora kuba ari inyuma y'umugabo
oya kajya sikubwira ko nukuba ari inyuma y'umugabo washaka no misigiti ngene yubase usanga ikindi gihe abagabo aribo bajya imbere abagore nabo bagasengera inyuma yacyo kuko byategekanyijwe n'Imana byasigiwe na Muhammadi
sheha yavuze yuko umukenyezi iba mu kibanza ciwe bo mu idini ryabo kugira ngo bakinge ingaruka zijanye n'ivyaha shetani ngo ashobora gutera ariko nta ngaruka none bigira ku mukenyezi wundi ukibano muri rusange tugarukanye nyene icyo kibazo pasteur Aline mwebwe muvuga kwiki no mu masengero atandukanye uko mwabivuze ko ari bibanza bimwe mu mukenyezi adashobora gushikamo nta ngaruka biheza bikagira umukenyezi muri rusangi mu kibano
ego mu bisanzwe amadini ameze nk'imiryango nkuko bagiye bavuga abagenzi bacu turi kumwe idini ryose rifite uko ritunganije ni nk'umuryango usiko utunganije mugabo ico ngiye guhagara ko cyane twebwe nko ku ruhande rwacu tudafite izo ntambamye mu byo twizera twizera yuko abakenyezi nabo bahawe umuhemu w'Imana abo bamwe bita mutima mweranda kuko abashoboza gukora ibikorwa nk'ivyo abandi bose kuko iyo mu banyefeso kanavuga ngo bamwe bahamagaye kuba intumwa abandi kuba abayigisha abungere nta hamwe twebwe mu byo twizera bavuga yuko ari abagabo bahamagaye kuba intumwa gusa canke abagabo bahamagaye kuba abigisha twemera ko umuntu wese afise ikimugaragaraho uwo mpemu yera ashobora kwinjira muhamagara rero ingorane hari garuka muri mu migenzo no mu kibano uti kubera iki iyo ari umwigisha canke iyo ari umwungere hama tukaba turi nko muri muri kino kibano cha Afrika kiba gifise kahise gasanzwe kigiza kure umukenyezi hari intambamye bwa mbere intambamye ni uwo mugore bwa mbere umugore ashobora kuba afise uwo muhamagaro nk'akaroje ndazi umudamu yararonse umuhamagaro wo kumva yo umwongere gutanguza ishengero kandi we mu byo yizera yumva ashigikiwe hama umugabo wiwe aramuheza girambye ati nukuri ndagushigikiye ngo dutangure igikogo hama umudamu ashaza kunshikira mbwira ko kiwingire mbwire umugabo wanje bari we papa pasteur hama ndamubazana n'Imana yahamagaye umugabo canke yahamagaye wewe nta kuno mu rugo wabandanye w'umufasha mwiza ukagamburukira umugabo wawe umugabo gakora icyo Imana igutumye ngo ya bazovuga gute bazubibona gute urumva
umuyani majambo rero n'amasengero agomba gukorera ku by'imigenzo yo mu kibanza
yego hariho umutego hariho umutego yuko natwebwe dufise uwo mwidegembyo tuvuga ko twahowe n'ijambo ry'Imana abadamu baracameze bafise uwo muhamagaro simvuga bitumye baracameze nk'abari muri mu mbabarire nkoreshe muri twa mugina igisera kikiri muri kijya kizu cacu koki imihamagaro rimwe mugabo kugira basohoke biracabagoye kuko baracibaza bizomera gute bazonyimvira gute kandi ukabona no mu kibana bavuze ngo ngiye mu ishengero kwa pasteri naka n'umugore barongoye ukabona ko yarakwiye kuba umuvuga butumwa yarakwiye kuba ujejwe gufasha aboro mugabo guhagararira ikintu biragize kandi ugasanga nabantu bizera nk'uko kwacu iyo rero ndiko ndumvira
nabakozi b'Imana bandi mbega barabishigikira nkamwebwe mu sande murongoye gisengero ryo mu ba
amaeglise twebwe turi ma eglise evangelique charismatique abakozi b'Imana
nkamwebwe nka pasteur barabashigikira barumva yuko ari byo ko mukwe kuba umu pasteur umukenyezi
ego mugabo haraza mu akantu k'akanyafrika canke k'akarundi mbega nta kuntu nyene
yari gutuma abo umushinga
ntahe yego nta kuntu yari gutuma abo umushinga ntahe none ko we twizera bimwe kuko ndiko ndumviriza abandi ndabatahura umujyango bugyugira ubujye utunganije
kuvuga nta kuvuga yuko ni kuvuga yuko niyo yoba atabishoboye umushinga ntahe ni kuvuga bumva ko byo babanza byo bavyiza ari umushinga nta kirimo bigakora umukenyezi inyuma yiyo
inyuma yiyo mugabo kandi rero ikintu baba bibagiye Yesu yavuze ngo ushaka kuba mukuru aho umukozi wabandi rero baba bibaza ko icyo kibanza ari cyo kuganza kudomina ariko ni kibanza cyo kuhumugurano ni kibanza cyo kurira ni kibanza cyo kumukozi rero ni niyo ntambamye
kumbure iki kiganiro tuzokigaruka ko kubijyanye n'uruhara rw'amadini n'amasengero mu gukemura ibyo bibazo biri ku bakenyezi mu guhohoterwa nibutse abatwumviriza ko mwari ko mwumviriza ijwi rya Amerika aho twari ko turavuga ku kibanza cy'umukenyezi mu masengero n'amadini rero tashimira abatumire twari kumwe aribo Padiri Viateur Ntaratadze ari mu biro by'ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diocese nkuru ya Bujumbura turabakengurukiye ko mwitabye buno butumire
murakoze cyane
nkashimira kandi na Sheikh Jawab Nzorirenga umukuru w'inama y'abashehe mu Burundi turabakengurukiye na mwebwe
murakoze namwe
tukengurukire kandi na Pasteur Aline ndiho kubgayo arongo isengero Abundant Life byo mu gisagara cha Bujumbura turabakengurukiye ko mwitabye ubutumire na mwebwe
namwe mwakoze kutwiyumvira
Diane Ndonse narindemesheje kino kiganiro ndashimiye na mwebwe mwese mwari muduteza amatwi ku cyo rya Amerika
nuko rero akaririmbo ni amarira y'umukenyezi ngo yarababaye yararushe ntararuhuka aho mu kibano iwanyu haramabi akoregwa abakenyezi mwamuzi murashobora kuyatubwira mwicije kuri radio yacu @gmail.com mu gice cya kabiri tuzobabwira bimwe mu biteye ikibazo mu kibano bitumwe n'ikibazo umukenyezi ahabwa n'uruhara rw'amasengero mu kubikemura murumva ko bavuga ko akenyera muri byinshi none uko gukenyera muri byinshi niko kutuma ahohoterwa mutubwico mu byibaza kuyakoze no sans kimenye na ingenieur Diane Nahazo mari kumwe tuzosubira ejo nkaho twahereye umukenyezi mu ugumya